Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, mu Burundi FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza se, muri kumwe na Thomas Kamirinde.
Kwivuza 100% birabarana ko bidugoye, twosaba ubutegetsi bw'Imana ko bwo tuvuza natwe, kubona ko turi impunzi atamahera dufise yo kwivuza.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu Rwanda, aravuga ku kibazo bafite cyo kwivuza. Ni mukanya mu makuru. Amakuru tugiye gutangiza ayo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe mwese mudukurikira. Aya makuru tuyahere mu Rwanda, umuryango w'ubumwe bwa Burayi umenyesha ko uhangayikishijwe n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro mu gihugu cy'u Rwanda. Mu itangazo uwo muryango wasohoye ejo kuwa kane, umenyesha ko guhindura ibwirizwa shingiro ari igikorwa gikwiye gukorwa ku nyungu y'abanyagihugu bose muri rusange. Ati bikorwa kugira habe ihinyanyurwa ry'amategeko mu ntumbero yo gukomeza inzego z'igihugu kugira zibashe guhangana n'ibibazo biba biri mu gihugu. Ati ariko guhindura ingingo ku nyungu z'umuntu umwe bitesha agaciro amabwirizwa y'igihugu, kuko bihungabanya ibijanye no gutwara gushingiye kuri demokarasi nk'uko biri mu ngingo ya 23 y'amasezerano agenga Afrika mu bya demokarasi, iby'amatora n'iby'intwaro ibereye. Ihindurwa ry'ingingo zimwe zimwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Rwanda mu nyuma zikemezwa n'inama nshingamateka bikaba byitezwe kandi ko rihabwa abanyagihugu ngo baryemeze, nta kindi ngo rigamije atari kujyana u Rwanda muri iyo nzira. Ishyirahamwe rya Buraya rimenyesha ko rishyigikiye kubisikanya hisunzwe demokarasi, kandi bikaba ku mugaragaro bigahuza bose nk'uko amasezerano ya Afrika abivuga. Mu bihugu byubahirije ibiringo byemeye ko haba ihinduka, abanyagihugu bavyo barushirije kwizigira inzego. Ati hariho uturorero tutari duke ku mugabane wa Afrika. Kubw'ivyo, ishyirahamwe rya Buraya rimenyesha ko rizobandanya gushyigikira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga binini, kandi rizobandanya kugiranira ibiganiro n'abategetsi b'u Rwanda. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho ibombe 12 n'amasasu n'ivyo vyafashwe n'igipolisi mu nzu y'umugabo n'umugore wiwe baheruka kwicwa n'igipolisi inyuma yaho biciye abantu 14 muri leta ya California. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igipolisi kimenyesha ko Syed Rizwane Farouk n'umugore wiwe azwi ku izina rya Tashfin Malik biciwe hafi y'ikigo gifasha abamugaye mu gisagara cha Bernardino, ari naho biciye abantu 14 bakomeretsa 21 ku munsi wa gatatu. Gerard Bergwan arongoye igipolisi cyaho San Bernardino yamenyesheje ko uwo mugabo n'umugore wiwe barashe amasasu 75 baca bahasiga igikinisho cy'abana gitezwemo amabomba 3 ariko ntiyabashije guturika. Ikibazo gushika ubu kizazaniye abariko bagira amatohoza ni catumye abo bantu bakora ubwo bwicanyi. Farouk yavukiye mu gisagara ca Chicago hano muri Leta Zunze za Amerika, umugore wiwe nawe yamuka muri Pakistan yazanywe n'umugabo akoresheje visa y'abafiance. Bose uko ari babiri nta kahise kabi bari bafise mu bijanye n'ibikorwa by'iterabwoba. Muri Somalia naho umumenyesha makuru w'ikinyamakuru cha Leta ya Somalia ejo yarishwe n'ikibombe catezwe mu modoka yarimwo i Mogadisho ku mugwa mukuru wa Somalia. Hindia Haji Mohamed niryo zina ryiwe, yari umufakazi. Umugabo we nawe nyene yari umumenyesha makuru akaba yishwe nawe i Mogadisho mu mwaka w'2012. Hindia yari umumenyesha makuru wa radio na televiziyo ya Leta ya Somalia. Amakuru atangwa n'undi mumenyesha makuru atashimye kwivuga izina kumva z'umutekano wiwe, amenyesha ko Hindia yaravuye kuri kaminuza igihe cyo kibombe caturikira mu modoka yiwe akaba yasandabiye mu bitaro mu kiringo cy'imyaka 5 irangiye hamaze kwicwa abamenyesha makuru 25 muri Somalia bari ku mirimo yabo Somalia kiza ubwa mbere mu bihugu bidahana abakoze ivyaha aho abica abamenyesha makuru 5 abaryugwara nkuko bimenyeshwa na committee to protect journalists ishirahamwe gishinze gukingira abamenyesha makuru ayandi makuru avugwa mu bijanye na masezerano umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon asaba abitavye inama iriko iberi Paris kubidukikije gufundika amasezerano mpuzamakungu kugira hagabanuke ubushuhe buhanze isi Ban Ki-moon yabwiye abamenyesha makuru ejo kuwa kane mu gihe yarasubiye I Paris kubandanya ibikorwa vy'iyo nama bitekanijwe ko mu ndwi iza ariho hazosohoka icegeranyo c'ivyo bazoba bumvikanye atangaza ko isi yamaze imyaka myinshi ata mategeko mpuzamakungu akingira ibidukikije ayigenga ati ntidukwiye gutakaza umwanya rero igikwiye nuko habaho amasezerano azotuma ibidukikije bikingirwa gutyo isi gatera imbere ikabamwe amahoro n'umutekano mu Bubiligi naho igihugu cy'Ububiligi jo ku munsi wa kane caraciriye imanza abandi bantu babiri bikekwa muri bwa bwicanyi buheruka kuba I Paris mu kwezi guheze abo bantu baciye bakwiza igitigiri cy'abantu 8 bafashwe ku bwiyomvu umushikiriza amanza wa Repubulika y'Ububiligi yamenyesheje ejo kuwa kane witwa Samir w'imyaka 20 afise ubwenegihugu bw'u Faransa ko yafatiwe ku kibuga cy'indege I Bruxelles ku munsi w'Imana mu gihe yagiraje muri Maroc.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Abarundi bahungiye mu Rwanda bafite ingorane zikomeye zo kwivuza iyo barwaye. Umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni yagiye kureba uko bameze inyamata mu karere ka Bugesera.
Abarundi bahungiye mu bisagara bakaja gupanga canke bakakindana mu bagenzi bavuga ko batavuzwa. Ishirahamwe HCR ryababwiye ko rivura abana bari munsi y'imyaka 12 n'abatama n'abatamakazi barenze imyaka 60. Abari hagati y'imyaka 12 na 60 ntibavuzwa kandi ubiravye ngo nibo benshi mu mpunzi. Atanazi ndayizeye avuga ko amaze kwivuza rimwe amara yatanze yari umurengera kandi atawo bayakura.
Ni ingorane zikomeye kuko twasanze no kugira uje kwa muganga udafise kirya twita mituweli hari I Burundi. Ne bisaba amahera menshi cyane. Cebira amaze kunshikira ndaja kwa muganga kugira ubonane na muganga honyine basaba amahera angana n'ibihumbi 4,280 y'amanyarwanda arenza hafi ibihumbi 10 by'amarundi. Ivyo rero muri aya mezi 3 yose aheza umuntu adakabakavye igiceri iki ibintu bigoye hageze aho umuntu yashobora no kugwara bikamunanira kuja kwa muganga.
Izo mpunzi z'abarundi zitegerezwa kwivuza 100% kuko ata burenganzira bwa mituweli bashobora kuronka.
Aho gakarataka impunzi ni bimwe navuga yuko bafasha umwana atarenze imyaka 12 n'umutama akazarenze imyaka 60. Ivyo nico vyonyene bifasha. Ubundi bavuga ko bashobora kuvura abagwaye indwara zidakira, le maladie chronique. Ama natwe umuntu bategeza kwiruka akironderera ingene yivuza.
Abo bavuzwa nabo nyene nk'ababa mu bisagara biri kure y'umuji wa Kigali barinda kuja kwivuza I Kigali, ivyo bikabatwara amahera menshi yo kwiyunguruza bigasa nuko wofuma wivuza 100%.
Nabo bandi bavugwa nuko ngahe Nyamata nta vuriro rihari rikorana niyo hase bisabwa rero nk'uwagwaye naho baba muvuza ko arinda gushika I Kigali navyo nurumva bisaba uburyo impunzi zitaba zifise.
Icyo kibazo cyo kutavuzwa gihurizwa ko n'impunzi zo mu bisagara byose. Urongoye impunzi z'abarundi mu karere ka Bugesera umufasoni Nahimana Esperance avuga ko ishirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ryabamenyesheje ko kuba batavuzwa ari uko impunzi z'abarundi zagiye ziyongera bituma ibitigiri by'abari bategekanije gufashwa ziyongera. Izo mpunzi z'abarundi zisaba ubutegetsi bw'u Rwanda kubafasha nabo bakavugwa nk'izindi mpunzi, na cyane cyane ko bobo atavyo kurya canke ibindi vya nkenerwa basaba ishyirahamwe HCR.
Twasaba ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwo turaba bukatwakira nk'impunzi natwe bukatuvuza ko barabona ko atacyo dushoboye bakaduha mituweli nk'abandi. Ego kubera kwivuza ijana ku ijana birabarana ko bidugoye, twasaba ubutegetsi bw'u Rwanda ko bwo tuvuza natwe bakabona ko turi impunzi ata amahera dufise yo kuvuza.
Cyane cyane abantu yatera kamo aba muri HCR. HCR nk'uko isanzwe yakira impunzi ikibuka yuko hariho impunzi ziri mu makambi by'ukuri bo kwitaho ubuzima bwose, bakibuka ko hari n'abandi bagerageje bati ahuko HCR yo turira byose twebwe hariho bikeye twagerageza gufasha kubera ubuzima umuntu yararimo. Mugabo nk'ibyo byo kwivuza ibyo byo gufungura ivyo vyuko nko mu gihe umuntu arenganijwe yoronswa amashingwa manza nk'ivyo HCR yari kwiye kubidushikirako, kuko amahera ntayo dufise ntaho dukura ubwo buzubona ubuntu canke kanagerageza igatanga nk'imitahe mito mito kuri abo bantu bagira bati je nogerageza gukora utuntu tundi kugira tumfashe kuronka ico mfungura nahomba, igatanga nk'utwo dutahe duto duto ukagira intango yo kudugirako.
Abo barundi ariko barashima ivyo leta y'u Rwanda ibafasha kuko muri vyinshi bishoboka baroroherejwe. Abo mu karere ka Bugesera abarundi bariyo bashimye gushinga umunsi w'ikarashishi kugira baze barabonana baremeshanye bahanahane n'ivyumviro. Mwishirahamwe HCR twagerageje kubarondera ariko ntitwashoboye kubaronka kugira batubwire ico bategekanya gukorera izo mpunzi z'abarundi zivuga ko ingingo yo kutavugwa bituma batari bake bashobora kwicwa n'ingwara kandi bagapfira mu mazu kubera kubura uburyo bwo kwivuza, kuko mu gihugu cy'u Rwanda ukwivuza ijana ku ijana birazimbye cyane. Inyamata mu karere ka Bugesera, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda hakurikijwe itegeko rishya ku mitungo bene yo basize, leta izayifata nyuma y'ukwezi kwa gatatu gutaha niba abantu bayicunga muri iki gihe baterekanye ibyemezo bishya bibibahera uburenganzira bitanzwe na noteri cyangwa ambasada kuba atari mu gihugu. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Itegeko rishya rigena imicungire y'imitungo yasizwe na beneyo ryasohotse mu kwezi kwa cumi y'umwaka wa 2015. Iri tegeko rishya rije riha uburenganzira busesuye Minisiteri y'Ubutabera yo gucunga iyi mitungo yasizwe na beneyo. Kugaruza imitungo yagurishijwe n'abatabifitiye ububasha, iyi minisiteri kandi ni nayo izajya imenya amafaranga yose yasizwe na beneyo ari mu mabanki anyuranye, ndetse iyi minisiteri ikaba ari izagena uburyo amafaranga amwe agomba kubikwa ku makonti adakorwaho, andi minisiteri ikagena uburyo yakoreshwa. Iri tegeko risobanura neza uwemerewe gucunga imitungo yasizwe na beneyo. Uyu ni madamu Yankurije Odeta, umuyobozi w'ishami rishinzwe kwegereza ubutabera abaturage muri Minisiteri y'Ubutabera.
Kugira ngo umuntu yemererwe gucunga imitungo y'abantu basizwe na beneyo, agomba kuba abifitiye ububasha bwemewe n'amategeko, ni ukuvuga icyemezo kimuhera ubwo burenganzira cyangwa procuration cy'umwimerere cyasinyiwe imbere ya noteri cyangwa ku bari mu mahanga cyasinyiwe imbere y'abahagarariye u Rwanda. Rigavuga ko ababa badafite ibyo byemezo bagomba kuba babibonye mu gihe cy'amezi atandatu.
Ibi bintu ntibizasitira nk'abantu bavuye mu gihugu wenda ari impunzi, kuko niba uri impunzi ntabwo wajya guhunga ngo ujye gushaka noteri mu Rwanda, ugeze muri ambasade ntabwo wajya kwigaragaza muri ambasade y'igihugu wahunze. Abo bantu bizagenda gute?
Ndumva mu Rwanda hari umutekano usesuye, nta ntambara ihari. Niyo habaye muri 1994 ubungubu muzi ko leta yirirwa ihamagararira abantu bose gutaha, kuko mu Rwanda ari amahoro. Rero nta wakwishesha kujya mu bahagarariye u Rwanda mu bihugu by'amahanga kubera iyo mpamvu.
Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko abantu bose bazaba batarabona ibyangombwa by'umwimerere nyuma y'ukwezi kwa gatatu umwaka utaha, imitungo yabo izajya mu maboko ya leta igacungwa nayo. Ubwo bari mu nama i Kigali, abashinzwe gucunga imitungo yasizwe na beneyo baturutse hirya no hino mu turere bavuze zimwe mu ngorane bahura nazo mu mirimo yabo.
Muri Rubavu hari imitungo hari kesi twagize umutungo witirirwa Ajergeri Juvenari, ariko tugiye kugenzura dusanga uwo mutungo atari uwe.
Natwe muri Nyarugenge ngira ngo byakunze kugaragara twasanze hari inzu ya Kabuga yagurishijwe muri quartier commercial nyuma yo tumaze kubona ibaro ya ministere barakurikiranye dusangara inzu yari yaragurishijwe mbere ariko urebye n'amakuru hari usanga shobora kuba yaragurishijwe mu buryo butari bwo siniyo gusa hari n'indi nayo dufite yitwaga ko ari yarenzaho ariko atariye nayo twaje gukurikirana mu by'ukuri ugasanga ni wisi yayigurishije ariko mu buryo butari bwo.
Hari abanyarwanda benshi bagiye basiga imitungo yabo ngo icungwe nabo bafitanye isano ariko itegeko rishya risobanura neza ko n'umuntu uzaba uri mu isambu ya mwene wabo ariko udafite ibyangombwa bitangwa n'inzego zigenwe n'itegeko noteri cyangwa ambasade iyo mitungo izamburwa abayicungaga ikajya nayo mu maboko ya leta. Itegeko ryasohotse mu kwezi kwa cumi uyu mwaka risobanura imitungo yasizwe na bene yo iyo ari yo.
Mu gihe cyose umuntu yagurishije uwo mutungo atabifitiye ububasha azakurikirana. Tuvuga ko umutungo wandagawe iyo ba nyirawo cyangwa abafiteho uburenganzira bapfuye bakaba nta muntu basize wemewe n'amategeko wo kubazungura cyangwa se iyo nyiri umutungo atakiba mu gihugu kubera impamvu zitandukanye kandi akaba nta muntu yasize wemewe n'amategeko wo kumucungira uwo mutungo. Wemewe n'amategeko ni ukuvuga ufite bwa burenganzira businyirwa imbere ya noteri cyangwa imbere y'uhagarariye u Rwanda mu mahanga kandi uburenganzira bw'umwimerere.
Mu Rwanda hamaze kubarurwa imitungo irenga 650 yasizwe na bene yo ibarurirwa mu gihugu hose. Hagaragaramo amazu, ibibanza, amasambu ndetse n'amashyamba. Habarurwa kandi amafaranga arenga miliyari imwe na miliyoni 770 abitswe na leta nayo banyirayo badahari. Kugeza ubu leta imaze gusubiza imitungo igera kuri 19 iyiha ba nyirayo mu gihe bagaragaje ibyangombwa ko ari yabo koko. Asumuta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi abacuruzi bo mu ntara ya Muyinga ntibarasobanukirwa neza n'uburyo ikigo cya leta gishinzwe imisoro n'amahoro gikora. Ni kuri icyo kibazo ishyirahamwe riharanira iterambere ry'abacuruzi Prodeco mu magambo ahinnye y'Igifaransa ryakoresheje inama ejo kuwa kane kugira ngo rero babyigeho. Imuyinga Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru.
Abadandaza bo mu ntara ya Muyinga barondeye ubwa mbere gusigurirwa ingene ikigo cya leta Uberic toraza amakori giharura amakori canduza.
Je naragiye kudondagurije nakoze umwaka uheze barasaga koko ko nako ntungutse. Ariko rero warimo aramubira ico gikorwa ageze kuri historique bancaire acambwira ngo bo muta ngo nawe utungutse ngo turaze historique bancaire ngo arafise dufaranga. Ona kumba bazenga na mafaranga ari ikori ko nkumbura ari umugenzi yatukubikije ukadushira hajya ukabutaho ukabutungutse na mafaranga ari ikori nimba mafaranga ari ikori muratubwira dutangure gushira mu ihembe ga biragoye.
Naho Imana Privato ajejwe ibyo kumenyesha makuru mu kigo OBR ati OBR irihisha kunyungu.
Leta irihisha makori kunyungu mu byo kunyungu ufata iyo chiffre d'affaires fatwa gize ibumba 56 siko waranguje ibumba 56 hariho ibumba 100 z'inyungu muri byo ibumba 100 z'inyungu cyo bifashere ibyo ko wakoresheje twose muri ibumba 100 z'inyungu wungutse tukadukura cha turonka ico bita base imposable ni yo mahera leta ifatira kugira ishobore kugucikora.
Abadandaza bati nyabuna n'amabanki ntatworohereza.
Ikindi mbona ko tutarasobanukirwa neza ni ikintu kijyanye n'amabanki kuko njye narigeze gutora ideni ahantu mugabo harageze igenda yumvira ati none ibi bintu nzobigumanwa gushika ryari cyo imyaka itatu sinzoyirindira ni gute badashobora kunyorohereza ku mutahe ku mahera amaze kubaha tugahagarika hama nkabaha amafaranga y'abasigaye nimba ari deni nshaka ko usubira gutora nkatora ryinshi mugabire nabanje kujyanira hanyuma umukuru wa banki akakubwira ngo ibyo ntibishoboka ngo nimba ushaka kuyaduha zanana n'inyungu yawe yose yo mu myaka itatu hanyuma duheze turi gukureko icyo aca numva ko ari nk'ubuzima nk'ubundi.
Uwaserukiye OBR asaba abacuruza kwitondera inyandiko z'amasezerano ziherekeza amadeni basaba mu mabanki
mbere yuko mutora ajya amahera muze mubanze mwitonde
murabe ijya convention kuko hari gihe ibinyegeje mutuntu wowe ukagenda ugatora amafaranga utabanje kuraba ngo burabe ingingo ku yindi ngingo ku yindi ugasanga barakunyegeje akantu igihe ushatse kuriha imbere hacaka kukandamiza ngo iyo umuntu yatwamuhaye deni agashaka kuturiha imbere y'igihe ko aturiha amahera yose capital plus interest akugasanga kari muri convention.
Martes ndaruhuka aserukira ishyirahamwe Prodeco iharanira iterambere ry'abadandaza ati tugiye kugondoza amabanki mpaka yemeye kuganira n'abadandaza
duhaguruke twicarane n'amabanki batwishure sibyo none dutegerezwa mu gifaransa bavuga ngo kino defa passe droit mérite de le perdre utagwani agateka kawe nawe tokagwanira wundi dutegereza kuvuga ati banke mu manama yose turahagurutse nizize ukobere yake sibyo none aha turavugana n'amabanki mu rwego rw'irishyira hamwe dutegerezwa.
Ikindi abadandaza batatahukirwa ni ingene barihishwa amakori na Obel cyo kimwe n'amakomine ku bidandazwa bimwe.
Jewe ndatangiye ikori muri Obel kuba bamparuye ariko komine nayigaciza gutoza irindi sindazigukirwa ko nshobora gutangira ikori muri Obel nkaca nongera nkatangira ikori muri komine sinzi rero nde kurigwa hehe kuri tanga cyangwa impagarara hehe kuri tanga.
Nahimana Privato ku izina rya OBR ati amategeko aratomoye
ingingo ya 79 yo muri igatego rigenga amakomine iratomora neza ko amakori ibintu leta amaze guca kwa makori komine heza ko guca kwa makori.
Abadandaza bo mu ntara ya Muyinga bashikirije nibindi bibazo i Muyinga. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi ariko mu ntara ya Bururi, abahinzi b'icyayi ntibishimiye imikorere y'ikigo cya leta gishinzwe kugurisha icyayi OTB mu magambo ahinnye. Umunyamakuru wacu Fidelite Yishatse araduha ibindi bisobanuro.
Abarimyi b'icyayi bahora bashora amababi y'icyayi ku mahinguriro ya OTB ishyirahamwe ry'igihugu rihinguye kongera akadandaza icyayi. Iryo naryo ryahora rica ribihembera mu kubaha amafaranga y'agahembo kabo mu ntoke. Ariko rero ubu siko bikimeze, abo barimyi basigaye bahembwa n'ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana ariryo Miteka. Aha rero mukamenya yuko OTB icishisha amafaranga muri iryo shyirahamwe akaba ariryo icari isimbura mu kubahemba. Abarimyi bose b'icyayi ntibakiranye ugweze iryo hinduka. Abo twasanze ku ihinguriro ry'icyayi riri itora muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi agashavukaraniga bati iryo hinduka ntibarigishijwe inama.
None hageze guhemba tugeze ku mezi batubwiye ko dukata amafaranga 500 ku muntu. Icyo kibazo cya tuzazani ntidushobora kuyatora kuko ntituzi yaje.
Tubona ko mingu ni ikintu adufashe ku nguvu kuko kubageze ihemba gaca bakata ku nguvu niyo Miteka tutaranayibona tutaranayumva no kuyumva.
Amakuru dukura mu ishyirahamwe ry'abarimyi b'icyayi Senate amenyesha ko umurimyi wese ahemberwa muri Miteka ategerezwa gutanga hagati y'ijana n'amajana atanu bivanye n'umwimbo afise. Iyo ngingo yamaze kujya mu ngiro na ubu abarimyi ko baronswa gahembo. Ariko rero bamwe mu barimyi kubera ko babona yuko bariko barahohoterwa hariho bahisemwo kudatura ya mafaranga bariko barahembwa na Miteka. Abo nabo nkaho tumaze kumenya ni nkabo ku musozi Dongeruzi hamwe n'abandi bahantu hitwa ku Musenyi. Abarimyi twaganiriye nta kindi basaba atari uko ibyo byo guhembwa na Miteka ibyo banza guhagarara hanyuma bagasigurirwa neza akaba ariho bahitamwo icyo bashaka.
Icyo tubaje nuko bibabije bitutavuganye buyo bazana bakatugurisha inama ku neza yacu tukavyemera canke tukabihakana
hanyuma baza kubasigurira naho byo cyabigenda gute
bavyemera canke tukavyanga. Ntidushobora kumenya ko tuzovyemera kandi natwe dufise ubwenge dusanze ari byo tuzovyemera dusanze atari byo tudagira mu nyungu tuvyanga.
Mu ishyirahamwe OTB rigeje guhingura no kudandaza icyayi rwego rw'igihugu baravyikurako. Jacques Bigirimana umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe avuga yuko wo muri otebe bashize mu ngiro ivyo basabye n'abaserukira abarimyi bicayi
abaserukira barimyi bose bo mu Burundi bahurikiye muri rishira hamwe ryabo senate bari bamanutse bakora inama na mite otebe ntiyarimo rino shira hamwe ricari twandikirike rivuga yuko ridusavye ko guhera ubu amafaranga yabo yoja muri miteke none abarimyi baserukiwe n'abaserukira bo nyine bitoreye bakatwandikira bavuga yuko bo nyine bisabiye kuja guhemberwa muri miteke twetwogira gute
twarondeye Manira Kiza Paul umukuru w'ishira hamwe y'abarimyi bicayi senate aremera ko abarimyi batasiguriwe bikwiye ineza y'uguhemberwa mu ishira hamwe y'ukuziganya no kuguranana kugira ngo yongorane have abarimyi banyugwe yavuze ko bagiye kubandanya basigurira yongera avuga ko utazonyugwa niyo ngingo afise uburenganzira bwo gushora umwimbo wiwe ahandi yifuza ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya gatoya turaba dushoje iyi minota 30 y'amakuru, ariko mureke Aloyse Bigirimana atwibutse muri make ingingo nkuru zayo hirya no hino yatubwiye mukanya.
Mu Rwanda, umuryango w'ubumwe bwa Burayi umenyesha ko uhangayikishijwe n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro muri ico gihugu cy'u Rwanda. Mu itangazo uwo muryango wasohoye ijo kuwa kane umenyesha ko guhindura ibwirizwa shingiro ari igikorwa gikwiye gukorwa ku nyungu y'abanyagihugu bose muri rusange. Ati ariko guhindura ingingo ku nyungu z'umuntu umwe bitesha agaciro amabwirizwa y'igihugu kuko bihungabanya ibijyanye no gutwara gushingiye kuri demokarasi nk'uko biri mu ngingo ya 23 y'amasezerano agenga Afrika mu bya demokarasi by'amatora n'intwaro ibereye. Ishyirahamwe rya Burayi yarimesha ko rizobandanya gushikira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga binini kandi rizobandanya kugiranira ibiganiro n'abategetsi b'u Rwanda. Hano muri Amerika, ibihumbi 12 n'amasasu nivyo vyafashwe n'igipolisi mu nzu y'umugabo n'umugore wiwe baheruka kwicwa n'igipolisi inyuma yaho biciye abantu 14 muri leta ya California iri ngaha muri leta z'umwe za Amerika. Igipolisi kimesha ko Siede Rizwan Farouk n'umugore wiwe Tashfene biciwe hafi y'ikigo gifasha abamugaye mu gisagara cha Bernardino ariho biciye abantu 14 bakomeretsa 21 ku munsi wa gatatu. Muri Somalia naho umumenyesha makuru w'ikinyamakuru cha leta ya Somalia ejo yarishwe n'ikibombe chatezwe mu modoka yarimwo imugadisho ku murwa mukuru wa Somalia Hindia Haji Muhammad niryo zina ryiwe yari umufakazi. Umugabo wiwe nawe nyene yishwe yiciwe imugadisho mu mwaka wa 2012 nawe nyene yari umumenyesha makuru. Hindia yakorera ikinyamakuru cha radio na televiziyo cha leta ya Somalia. Amakuru atangwa n'undi umumenyesha makuru atashimye kwivuga izina kubw'imvo z'umutekano amesha ko Hindia yaravuye kuri kaminuza igihe cyo kibombe caturikira mu modoka yiwe akaba yasandavye ari mu bitaro. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon asaba abitavye inama iri kibera i Paris kubidukikije gufundika amasezerano mpuzamakungu kugira hagabanuke ubushuhe buhanze isi. Ban Ki-moon yabibwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kane mu gihe yari asubiye i Paris kubandanya ibikorwa vy'iyo nama bitegekanijwe ko mu ndwi iza ariho hazosohoka icegeranyo c'ivyo bazoba bumvikanye. Atangaza ko isi yamaze imyaka myinshi ata amategeko mpuzamakungu akingira ibitukikije ifise. Ati ntibakwiye gutakaza rero umwanya, igikenewe nuko habaho amasezerano azotuma ibidukikije bikingirwa gutyo isi gatera imbere ikabamwe amahoro n'umutekano. Mu Bubiligi naho ejo kuwa kane haraciriwe imanza abantu babiri bakekwa kuba muri bwa bwicanyi buheruka kuba i Paris mu kwezi guheze.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mureke mbe mbike abantu ariko mbifuriza gukomeza kunogerwa n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Andi makuru ni mukanya Samoya. Imana ibaho umugisha. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.